Eli Nesu de América. Izwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 kuri mikro bikumwe na Fiden Yonga.
Kabaye akajyo ku Burundi ko baduha ijambo tukagira icyo dushikirije ku buryo turiko turakoresha mu kugwanya urudandazwa rw'abana babigeme.
Woni Jacques Nshimirimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe yitaho ibibazo by'abana mu Burundi FENADEB mu nama i Bogota ku murwa mukuru w'igihugu cya Colombia avuga ku ntambwe u Burundi bugeze ko mu kurwanya ubwo rudandazwa rugwigwa cyane cyane kubigeme n'abakenyezi. Turavuga no ku munyororo w'impaga w'imyaka itanu ihadabu ry'amafaranga 200,000 waciriwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo mu Burundi. Turabafitiye n'amakuru makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangize mu Burundi no mu Rwanda. Marare kadutangurire ku makuru avuga ijyano hino ku isi twateguriwe na magenzi wacu Oriane Itangishaka. Waramutse Oriane, utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo, ndabashimiye ndabaramutse namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhere amakuru avugwa ijyano hino ku isi muri Aziya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umukuru w'igihugu cya Koreya ya Ruguru Kim Jong-un baraye bashitse mu gihugu cya Singapore hejo ku munsi wa Mungu. Abo bategetsi bashitse muri icyo gihugu mu nama y'imboneka rimwe Trump yise ko ari akigoro kamwe rudende mu twigoro tw'amahoro. Trump yashitse muri Singapore igihugu kizwi kuba atacegamiye muri inama y'abakuru b'ibihugu babiri mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu, yiteguriye kubonana n'umushikiranganje mukuru wa Singapore Lee Hsien Loong kuri uno munsi wa mbere. Ejo ku munsi wa kabiri naho niho azocabonana na Perezida Kim mu nama ya mbere y'imbona nkubone itari bwabe hagati y'umukuru w'igihugu cya Koreya ya Ruguru n'umukuru w'igihugu cya Amerika. Imbere yuko ashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko iyo nama yo ku munsi wa kabiri izogenda. Kim yashitse muri Singapore amasaha make imbere ya Trump yakirwa n'uwo mutegetsi mukuru wa Singapore Lee Hsien yamwakiriye ku kirimba. Ntibiramenyekana neza ivyo Trump na Kim perezida wa Korea ya Ruguru biteguriye kumvikana ko canke niba iyo nama izobamwo amasezerano ahagarika ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire igihugu cya Korea ya Ruguru gifise. Handi naho Leo Sarkazian yatanguye yongera akora ibijyanye n'ukwegeranya ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu kiganiro Music Time Africa yarayitavye Imana kuri uyu wa gatanu ku itariki 8 z'uku kwezi kwa gatandatu. Uwo mutama yahoze akorera ijwi rya Amerika ikiringo kinini yarafise imyaka 97. Sarkazian yamaze ikiringo cy'imyaka 50 agendera umugabane wa Afrika yumviriza imiziki acuraranga n'imiziki kumwe n'abanyagihugu ba Afrika yongera afata amajwi yabo. Aya majwi niyo yahavuye akoresha mu gutanguza ikiganiro cyavuye kimara ikiringo kinini cyane hano ku iragijwi rya Amerika mu rurimi rw'Icyongereza. Leo Sarkazian yatanguje ikiganiro Music Time Africa mu mwaka w'1965, akaba yagendeye mu bihugu hafi byose bya Afrika acuraranga umuziki yongera afata amajwi y'abanyagihugu. Yahoze kandi ari umusirikare wa Amerika azofubwa mu gisagara cya North Andover muri leta ya Massachusetts mu cubahiro ciwe nk'umusirikare wa Amerika. Muri Afrika naho abategetsi ba Misiri na Ethiopia bamenyesha ko bashobye gutera intambwe mu biganiro byabo byerekeye ukugerageza gusangira uruzi Nil rufatanye ibyo bihugu byeme. Ibyo bihugu bimaze igihe kitari gito biri mu matati yerekeye urugomero leta ya Ethiopia yatanguye kubaka kuri urwo ruzi Nil. Umugambi wa leta ya Ethiopia wari wateye amakenga leta ya Misiri kuko bashobora gukena amazi igihugu gisanzwe gikoresha ava muri urwo ruzi nyene. Nigwarangira kubakwa urwo rugomero rwa Ethiopia iriko irubaka rwiswe Renaissance ruzoba rufise agaciro k'imiliyaridi 4 z'amadolari y'Amanyamerika kandi rukazoba ari urugomero rwa mbere runini ruzoba rutanga umuyaga nkuba muri Afrika ugereranije n'ibindi kuri uwo mugabane. ejo ku munsi wa Mungu mushikiranganje mukuru wa Ethiopia Abiy Ahmed yaremeye ko leta ya Misiri yemereye leta ya Misiri yuko urugomero rushasha bariko barubaka rutazogabanya amazi Misiri ikeneye. Ejo ku munsi wa Mungu inyubakwa yari ibitswemo amajwi yavuye mu matora y'abashinga amateka ku mugwa mukuru Iraq wa Iraq i Baghdad yaradutsemo umuriro irasha. Abanyagihugu basaba ko ayo matora asubigwamo. Abajejwe kuzimya umuriro bihutiye gushika muri ico kibanza kuzimya umuriro waturiye imwe mu nyubako y'amagorofa yari ibitswemo amajwi hamwe n'ibindi bikoresho by'amatora. Abajejwe amatora nabo banyarukira muri izo nyubako gusohora bahungisha amasandugu yari arimo amajwi. Abategetsi bavuga ko bibaza ko atamajwi yononekaye. Icyate uwo muriro ntikiramenyekana. Yamara Salim Aljubur umukuru w'inama nshinga mateka yari hasanzwe avuga ko biboneka ko wari cyari gikogwa cyateguwe n'abantu. Aljubur avuga ati icyo cyacu guturira inyubakwa yari irimo ivyavuye mu matora ni cyaha cyateguwe gikogwa mu ntumbero kunyegeza amanyanga yabaye mu matora amwe no kubesha abanyagihugu no guhindura ibyifuzo byabo. Aljubur atatowe mu bashinga mateka bashasha asaba ko ayo matora y'abashinga mateka muri Iraq asubigwamo. Handi naho ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umunsi wa nyuma wa manama y'umurwi G7 w'ibihugu indwi by'ibihangange ku isi umushikiranganje mukuru wa Canada yatangaje ko hari umugambi mushasha wo gufasha abakobwa n'abigeme.
Urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho munyororo w'imbaga w'imyaka 5 ihadabu y'amafaranga 200,000 no guhagarikwa mu kazi imyaka 20 ariko gihano caciriwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo. Ugo rubanza baruciwe mu ntahe y'ikibiraho na sentare nkuru ya Gitega ku munsi w'Imana inyuma yaho bafatiwe itariki 6 zo ku kwezi kwa 6. Nestor Kayobera umuyobozi ajejwe itunganywa ry'imanza mu bushikiranganje bw'ubutungane yari yaje gukurikirana ugo rubanza akaba yashimishijwe n'ugwaciwe akanagabisha abacamanza bigenza nabi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Fidel Dantoine Nsabimana.
Bose uko ari babiri Nizigama Chantal na Tumimana Odeta abacamanza bo muri senari y'intango ya Cankuzo barengutse mu muzu zimbohe zirangwa n'ibara ry'icyatsi kibisi. Bose bari kumwe n'abashingwamanza bane babunganirira hamwe baregwa n'ibyaha bisa ari byo kugumuka, gucyoza urwego rwa perezida, gucyoza umushikiranganji w'ubutungane no gucyoza abacamanza. Kuri ibyo byaha baregwa hiyongera ko icyo guhungabanya umutekano hagati mu gihugu. Igihe cy'isaha 5:40 niho senari ya sasa umushikirizamanza yagirije Nizigama Chantal na Odetatu Ngimana ku itariki 5 ukwezi kwa 6 mu gicegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangudusekeza byo guca imanza mu buryo bubangutse mu ntara ya Cankuzo. Abacamanza babiri babura gushyirwa mu ngiro y'urubanza. Yabagirije avuga ko mu gihe hagira hashyirwa mu ngiro y'urubanza rw'itongo ku mutumba wa Nyamparahara komine ntara ya Cankuzo, Nizigama Chantal yashikwe idekameter umucamanza yarashashe yanka kwicoye ikogwa gikogwa imbere y'inzego zikomeye. Umushikirizamanza yagirije Odetatu Ngimana yafashije Nizigama Chantal kugikora ndetse akabagiriza bose ko bari bagiteguriye hamwe no gushira mu ngiro bagashira mu ngiro hamwe. Nizigama Chantal isiguye avuga ko yayatswe umucamanza uko yarazi ko ari we yategerezwa gusasa muri urwo rubanza. Akavuga ko yabikoze kubera ko umutwara muri iyo senare yari yamurenganije kubirago Odetatu Ngimana aregwa ko yafatikanije na Chantal Nizigama mu kwararaza ubutungane. Uburego avuga ko yabikoze kugira ngo barenganurwe n'ababigejwe. Abunganira baregwa bose bagiye barafata ijambo bavuga ko umushikirizamanza ariko aravanga ibyaha ariko sentare ikabereka ingingo umushikirizamanza yafatiye ko inyuma y'imari nyinshi hagati y'ababuranyi. Sentare yasabye impande zibiri ziburana gusozera imburano. Umushikirizamanza yasabye sentare guhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka 5 abo yagiriza n'ihadabu y'200,000 kubera ko abagirizwa basanzwe ari abacamanza. Yongeye kubasabira igihano cy'imperekeza cyo kudasubira mu kazi mu kiringo cy'imyaka 20 naho abaregwa bokunguruza urubanza kandi urubanza gukorwa cyane uja mu ngiro buno nyene abaregwa ndetse n'abahunganira bo basaje gucibwa amande gusenere kije mu herero wamaze iminota irenga gato 40 ikigaruka gusoma ngo yaciye ibihano uko byasabwe n'umushikiriza amanza niko byakatiwe abaregwa umunyoro w'impaga y'imyaka 5 yadabu y'ibihumbi 200 kiyongeye kigihano cimerekeza cyo kudasubira mu kazi ngiringo cy'imyaka 20 iyo ngiringa kije mu ngiro buno nyene n'eso rikayobera umushikiriza amanza wa leta akaba n'umuyoboza je gutunganya y'imanza mushikiranganje bw'ubutungane yari yaje gukurikirana ugo rubanza inyuma y'isomwa ry'ugo rubanza yabwiye ijwi rya Amerika urubanza rwagenze
twese barakurikirana bwa turabe uko bimeze ruheje gusomwa n'umusa nako twavuye ibujumba tukaza kuraba hari maruburanishwa bose bumvirizwa nk'uko amateka abivuga tuge rero tubonye urubanza baciriwe ni igihano kijanye n'amategeko nta byinshi bivuga ariko turabona ko ari sentare yarirongowe n'umukuru wa sentare nyene n'abandi bacamanza b'ingamunye
ibihano mu shikiriza manza yasabiye abaregwa nico gihano cace gihabwa abo nyene bagisabiwe ni bisanzwe mu butungane
ni bisanzwe arabisaba ariko sentare yuko bihuye n'amategeko biyo n'amategeko rero nta kibuza yuko iyo sentare ibiba ntabwo ari rege singa ngumere gucyo ariko birashika ugasanga umushingo umushikiriza manza urubanza yarusomye neza arutoza neza hanyuma akabasabira ibihano bitacu umutima bitarenge kandi bihuye n'amategeko sentare isanzwe bimeze neza bihuye n'amategeko irabibaha nkuko byagenze nibaza ko ari bisanzwe ariko ntangorane barashubasha n'ubarafite uburenganzira bwo kunguruza
abagizo bavuga ko bagiye kunguruza urubanza rwego rw'ubutungane rukurikira urubanza rwabaye mu gihe Melo Hantine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane mu nama yagirishije abacamanza n'abashikiriza amanza mu ntara ya Ruyigi itariki 6 za kuno kwezi yagabishije abakora mu gisata cy'ubutungane umushikiranganje yemeza ko batagiye kwihanganira abacamanza bigenza nabi na cyane cyane abasingende yo kugira ibiturire igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Burundi buri mu bihugu ku isi bihabwa amanota meza mu bijanye no kugwanya urudandazwa rw'abana n'abigeme mu nama yabereye Bogota muri Colombia kuva ku igenekerezo rya 6 ku kwezi gushika ku munsi wa 6 w'indwi biturangije ibihugu bya rutura harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiyemeje gufata mu mugongo Burundi muri uwo mugambi mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaganiriye na Jacques Nshimirimana yari yaserukiye Burundi muri iyo nama yaduteguriye inkuru ikurikira
Igihugu cy'u Burundi cyashyirukiwe muri iyo nama n'urunani rw'amashyirahamwe yitaho ibibazo by'abana mu Burundi FENADEB Jacques Nshimirimana mukuru w'urwo runani yemeza ko bari bitabye iyo nama yabereye i Bogota muri Colombia bashimye cyane intambwe u Burundi bugeze ko mu kugwanya urudandazwa rw'abantu na cyane cyane rw'abigeme n'abakenyezi n'ubwo rucibonekeza
kabaye akajyo ku Burundi ko baduha ijambo tukagira ico dushikirije ku buryo turiko turakoresha mu kugwanya urudandazwa rw'abana babigeme murazi yuko ico kiza caduteye kuva mu 2015 niho cagize inguvu zidasanzwe natwe turagihagurukira turafashanya n'abajejwe intwaro leta irajamwo vyukuri nabo bantu barabona yuko ari urunani rw'intamenwa hagati y'abari mu mashirahamwe n'abari mu nzego zitandukanye mu bushikiranganje butandukanye naho bakibikora ntibabikora ku mugaragaro nk'uko byari bimeze mu 2015 ntibabikora ku mugaragaro nk'uko babikora muri Sudani y'Amajepfo muri za Eritrea za Maroc za Ethiopia n'ahandi baratangaye kubona u Burundi bushobora guhaguruka bugahangana n'abantu badandaza abantu kuko n'abantu baba bafite uburyo bwinshi bakoresha ingufu nyinshi batanga ibiturire bakoresha mbere n'abarundi bene wacu tuca tubonegwaho n'ukunatera kamo ibihugu vya rutura gushigikira utwo twigoro tw'abarundi kuko iki kibazo cyo kugwanya urudandazwa rw'abantu ni kujya isi yose yahagurukiye ikibazo cyo kugwanya iterabwoba
Nshimirimana amenyesha kandi ko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yo mu bihugu bya Buraya harimo Ubufaransa, Ubudage na Luxembourg yiyemeje gutanga uburyo bwo gufasha kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi ariko kandi hari n'ikindi iwe n'igihugu ciwe bahungukiye
Twebwe rero nk'aba serutse muri inama ku izina ry'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi twarakengurutse yuko kabaye akajyo kukumenya iyo abandi bageze no kumenya yuko icyo kibazo twahora twibaza ko ari cyacu twenyine ari kibazo cy'isi yose ari kibazo kiri no mu bihugu bya rutura mbere n'ikibazo kiboneka mu bihugu bikize gusumba no muri ibyo wacu bikiri mu nzira y'amajyambere rero twaraganiriye turahanahana ibyiyumviro turasezerana n'ingene tugiye gufashanya hagati y'amashyirahamwe tugafashanya n'amareta yacu mu gutorera umuti icyo kibazo kandi turizera yuko tuzobishobora
imbere yo kubishyika ko abaserukira amareta n'amashyirahamwe yigenga bahuriye i Bogota bagarutse ahanini ku kibazo cy'abana bononwana ba mukerarugendo baca biyemeza gushyiraho amategeko yo kurwanya ubwo bubisha mu bihugu bitandukanye
kuko bimaze kuboneka yuko mu bihugu byinshi cyane abantu bava mu gihugu baja mu kindi bagiye kwinezereza bagiye kuruhuka bagiye mu bukerarugendo ariko bakavaho bononye abana bakavaho bashurashuje abana bakavaho bakoreye ibizira abana bo muri icyo gihugu baba bagiyemo ivyo rero abajejwe agateka k'abana ku isi yose baravuze ati ni ikibazo gikwiye guhagurukirwa kigatoregwa umuti hariho rero ibihugu bigeze kure biza byaramaze gushiraho uburyo burashe bwo kurwanya ubwo bubisha bukoregwa abana hariho n'ibindi bikiri inyuma ariko kandi navyo nyene byamaze gufata intumbero y'ukurwanya ubwo bubisha
Burundi naho buhabwa amanota meza mu vyerekeye kurwanya ubudandazwa bw'abantu gushika uburura kibonekeza umugugaramiwe kurusha na bakenyezi n'abigeme baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka honyene abagera kuri 29 bafatiwe i Nairobi bagira bajanwe muri izo bihugu Hagati mu kwezi kwa kane naho hari hafashwe abandi batandatu i Nairobi nyene urubanza rwa bamwe mu bagize urwo rucuruzwa rw'abarundi kazi rwarashashe ku munsi wa gatatu w'indwi mu isentare ya Milimani Court ku murwa mukuru wa Kenya umurundi umwe n'umwe arabasize akabira k'abakenya nibo bariko baraburanishwa ku itariki ya 21 mu kwezi niho bazosubira kurenguka muri sentare icyo gihe bazokwagirizwa n'igipolisi kijejwe amatohoza mu gihe ubushize humvijwe abatangabuhamya b'abarundi kazi Eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Umwanya w'amakuru y'inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije mu karere k'ibiyaga binini dutangurire mu Rwanda aho dutega amatwi Jean Claude Munyandinda atubwire ku ihiganwa mpuzamakungu rya volleyball ryabaye ku munsi wa gatandatu nejo ku munsi w'Imana
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru hano i Kigali habereye irushanwa mpuzamahanga ngarukamwaka rigamije kwibuka abantu bose bagiraga uruhare mu bikorwa by'umukino wa volleyball mu Rwanda bakaza kwicwa muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu bakobwa ikipe ya kaminuza ya Nkumba yo muri Uganda niyo yatwaye igikombe naho mu bagabo igikombe cyagukanwa n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club amakipe 21 niyo yari yaserutse 9 mu bakobwa na 12 y'abagabo kwa gatandatu habaye imikino mu matsinda ndetse n'iyo kimwe cy'akane kirangiza ejo ku cyumweru ku bibuga bya volleyball by'Remera habere imikino kimwe cy'akabiri kirangiza yo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'imikino ya finale muri kimwe cy'akabiri kirangiza mu bagore kaminuza ya Nkumba yo muri Uganda yatsinze ikipe ya Rwanda Revenue Authority amaseta 3-2 naho ikipe ya banki y'ubucuruzi ya Kenya KCB itsinda APR Volleyball Club amaseta 3-0 kuri finale kaminuza ya Nkumba yatsinze KCB Volleyball Club amaseta 3-1 Mu kicyo cy'amakipe y'abagabo muri kimwe cy'akabiri kirangiza ikipe ya Gisagara Volleyball Club yakuyemo APR Volleyball Club itsinze amaseta 3-0 indi kipe ni Reg Volleyball Club nayo yatsinze kaminuza y'ubukerarugendo UTB amaseta 3-0 mu mukino wa nyuma ikipe ya Gisagara Volleyball Club yatsinze Reg Volleyball Club ikipe y'ikigo kibirebana n'ingufu mu Rwanda amaseta 3-0 Robert Ndabikunze ukurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya Reg Volleyball Club asanga gutsindwa ku buryo bworoshye byaratewe n'amakosa ya hato na hato.
Félicitations kuri Gisagara kuko zomerite wakinye neza twakoze amakosa make iyo nje nayo twakoze nuko wabibonye nawe ukina wabitegereje neza twagiye twisiga inshuro nyinshi twagiye ku mata 20 turi imbere ndetse na 22 ariko bikarangiye n'ubundi neza nkaho dutwaye match so nta makosa mayo agomba gukosorwa cyane cyane aho set irangirira umva tugomba kumeza kubikoraho kugira ngo tubikosore
kuruhande rw'ikipe ya Gisagara Volleyball Club umutoza Fidele Nyirimana avuga ko bagomba kwishimira intsinzi ariko banazirikana undi mukino uzahuza aya makipe mu rwego rwa championnat kwa gatandatu w'iki cy'umweru.
Ni match ikomeye burya finali nk'ingi y'ibi bitandukanye na championnat. Kuri shampiyona umuntu ashaka kuza akakwizirikaho. Naho yari finali nk'iyi buri wese washaka igikombe afite ubwoba. Urebye ni pressure bagize yo kurangira igitego bya nyuma ariko ntago twabyitiranya n'ibizakurikira. Bizakurikira bwo n'ibindi kuko ekipi zano kuza ivuga ngo uyu muntu dutsinze gukira ka tumuyihambireho ubure turo match ntago isa n'indi tuzategura ibijyanye na champion nkuko twabitangiye n'ubundi.
Tukivuga ku marushanwa arebana na gahunda yo kwibuka ejo ndi kwa gatandatu mu kino wo gusimwa ku magare hakenwe intera ya gatatu mu irushanwa rya buri mwaka ry'igihugu Rwanda Cycling Cup. Iyi ntera yiswe Race to Remember yaturutse Kigali isoreza i Nyanza. Waje ku isonga ni Bonaventure Uwizeyimana wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu akurikirwa na Gasore Hategeka ukinira ikipe ya Nyabihu. Wabaye wa gatatu ni Didier Munyaneza wo muri Benediction. Kwabibutsa ko intera ya mbere muri iyi Cycling Cup yari yatsinzwe na Didier Munyaneza naho mu ya kabiri wari wabaye wa mbere nanone yari Bonaventure Uwizeyimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuze mu Burundi naho twumviriza umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya natubwire kwirangizwa ry'inkino zo kwinonora imitsi zabaye mu mpera z'indwi turangije mu gihugu.
Kuri w'Imana niho hasozerwa inkino zo kwinonora imitsi ku rwego rw'igihugu zigira 18 zihuza amashuri yisumbuye mu ntara Ngozi. Intara y'Indero ya Gitega niyo yabaye iya mbere muri iryo heganwa ryari rimaze iminsi ibiri rihuza amashuri kuko ku bikombe bitanu byari bitegekanijwe iyo ntara yatahukanye ibikombe bitatu. Abahiganwa babikoze mu gusiganwa gusimba no gutera iminana Javero na Diske. Urongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi Federation d'Athletisme du Burundi yari ishikiye ingozi ahabereye iryo higanwa ubona ko Dieudonne Kwizera nawe nyene yabaye umunonotsi rurangiranwa mu makungu yahanuye abo bakiri bato gukurikirana uwo mwuga wo kwinonora imitsi batibagiye ivyigwa vyo mu ishuri.
Izi nkino nizo zarumye ushobora kuja kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zatumye ndonga iteka nkongera nkaritera igihugu cacu nkongera nkaritera aho nize aho navukiye abandeze n'abo twabanye. Mwebwe guhayuka muzozikunde kuko zirafasha mugabo muzifatanishe n'ivyigwa nk'uko mubibonye uyu munsi amashuri yo mu Burundi bwose yahuriye ngaho Ngozi ahujijwe n'iki n'izi nkino. Inkino rero zirahuza abatavuga rimwe zirahuza abadasa zirahuza abadasangiye imigenzo abadasangiye imico abadasangiye religion abadasangiye ikintu icyo ari cyo cyose.
Umushikiranganji w'Indero Mufasoni Jean Vieri Ndirahisha yakeje abahiganywe bose baba abatahukanye intsinzi canke abarushijwe atera kamugwaruka na cane cane abigeme kwijukira inkino zo kwinonora imitsi. Ikivugo c'ihiganwa ry'uno mwaka niduhimirize kwinonora imitsi mu gwaruka rw'abigeme mu mashure. Kuri uyu w'Imana kandi ihiganwa ry'abigeme mu mpira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa 12 w'ihiganwa. PVP Buyenzi watsinze Rainbow 4-1, La Colombe watsinze 11-1 bine ku busa, Ubuntu FC wanganije na Lyon Star kimwe ku kindi, Fofira nawo wirahiye Christe Roy mu kuwutsinda ibitsindi 9 ku busa. Gushika ubu Fofira w'Ingozi niwe wa mbere ufite amanota 38 n'ibitsindo 59, umugwi wa kabiri ni PVP Buyenzi w'i Bujumbura ufite amanota 31 n'ibitsindo 76, ubwa gatatu haza La Colombe FC w'i Bujumbura nawe nyene ufite amanota 22 n'ibitsindo 25, uwa kane ni Rainbow w'Igitega ufite amanota 16 n'ibitsindo 20, uwa gatanu n'Ubuntu FC wo mu Kayanza ufite amanota 13 n'ibitsindo 18, uwa gatandatu ni Lyon Star w'Ingozi ufite amanota 12 n'ibitsindo 16, ubw'indwi ni Christe Roy w'Igitega ufite ibitsindo 9 n'ibitsindo 42, ubwo umunani aribwo bwa nyuma haza 11-1 wo mu Kinama ufite inota rimwe n'ibitsindo 53. Umupira w'amaguru kandi imigwi iserukira bihugu y'abakiri bato n'abakuze iri mu myiteguro yo gukina inkino mpuzamakungu. Ni nyuma yaho amahiganwa yaba iryo mu cicaro ca mbere canke mu cicaro ca kabiri arangiriye. Umugwi w'abatarinze imyaka 20 uriko witegurira urukino ruzohuza n'umugwiseru cy'igihugu wa Zambia Chipolopolo kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwindwi n'umwaka ubwo rukino ni rumwe muzo gukuranamwo kugira haboneke imigwiseru kirabihugu izokina inkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Niger muri 2019 intamba z'abatarenze imyaka 20 zitegerezwa gukina inkino zitatu n'intamba z'abakuze zizobera mu ntara za Gitega Ngozi na Muyinga kugira ngo zitegurire urwo rukino ruzobatuma baja mu nkino za nyuma hamwe batsinze mu rwego rwa Zambia Bujumbura Evariste Ndikubanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya munani y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka isizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kubungabunga inyanja. Uyu munsi washyizweho kugira ngo ujye wibutsa abantu akamaro k'inyanja ku buzima, kurata ubwiza bugaragazwa n'inyanja no kwerekana uruhare abantu bagira mu kwangiza inyanja. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukugabanya ikoreshwa rya plastike no gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo byibasiye inyanja. Inyanja zifata 3/4 by'isi, zikaba ari nazo soko ya 97% y'amazi akoreshwa ku isi. Izi nyanja kandi nizo zitanga icyakabiri cy'umwuka duhumeka, zikanafasha kandi mu guhumura ikirere. Ikindi nuko hafi icyakabiri cy'ibinyabuzima byose bikesha amaramuko yabyo inyanja. Inyanja kandi ziri mu biteza imbere ubucuruzi n'ubuhahirane, dore ko zikoreshwa nka bumwe mu buryo bw'ingendo. Nubwo hari byiza byinshi abantu bakura ku nyanja, ntibibuza ko 40% by'inyanja byangizwa n'ibikorwa bya muntu, birimo kwanduza inyanja n'inkombe zazo no kuroba birengeje urugero. Kimwe mu biza ku isonga mu kwangiza inyanja ni ikoreshwa rya plastike. Nibura buri mwaka toni 8 za plastike zijya mu nyanja. Abashakashatsi bemeza ko plastike zimaze kugira ingaruka mbi ku bwoko 650 ubw'amafi aba mu nyanja. Mu gihe hizizwa umunsi wahariwe kubungabunga inyanja, abatuye isi bibutswa ko bafite uruhare rukomeye mu kurengera no kubungabunga inyanja. Uruhare rudakwiye kwirengagizwa kugira ngo inyanja zizakomeze kugira akamaro no ku bandi bazatura isi mu bihe biza. Ibyo byari ijambo ry'intanga marara ry'abashyikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Oh,
Zuti mweza mkuunda radio zbida Ameriki Bigani ilo tuwaitua fite mraka kanya haniwa bigaruki yeto wa shimye kuwa mwadu teza matwi mwandanyo mkuli kila ni Bigani ilo vizatu kuli radio yanyo radio zbida Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.